murumva ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Aloys Bigirimana kuri mikro yimwumviriza ni radio ijwi rya Amerika. Ibiganiro birabandanya nkuko mubimenyereye mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3, nawe mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 15 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri Isanga, mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi rero twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu. Ikiganiro rero ni cyanyu, ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangere kugira duce irya nino icyo kibazo tugiye kuyiga ko kuri uyu munsi. Abadukurikirana kuri WhatsApp bifuza kugira icyo bashikirije ni kuri telefone ni ubusa 2 4 1 9 3. Ndasubiramo 2 4 1 9 3. Ikiganiro rero ni muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Sanga. Ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakenyezi mu Burundi ku itariki ya gatanu z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka w'2017 ryaratunganije uruganda rwo kurabira hamwe ingene boshyira ingufu hamwe mu guharanira ibyo bemerewe n'amategeko no kugira ijwi ryabo ryumvikane gushika kure. Ayo mashyirahamwe avuga kandi ko ari mu ntumbero yo kuvuga rumwe aho kuvuguruzanya, cyane cyane iyo hageze gutanga ibyiyumviro n'intererano mu byokorwa n'ukuntu igihugu cyorongorwa mu iterambere no mu mibano yacu. Mu kiganiro muri Isanga ku bakenyezi cyo kuri uyu wa gatanu, twatumiye umukenyezi Menedore ni Baruta arongoye iryo huriro, niwagiye kutwiganira ibintu nyamukuru byafundikiwe muri iryo huriro ry'abakenyezi. Menedore, turabaramukije.
Baramukije cyane.
Yego me, turabashimiye kubona mwafasha akanya kanyu kugira muganire n'ijwi rya Amerika.
Namubye ndabashimiye ko mwantumiye, ariko sindongoye ihuriro ry'abakenyezi, ariko nducegera turirongoye.
Ego me, murakoze kudukosora kuri ako gakosa gatoye. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, reka ndababaze abakenyezi mu Burundi ibikorwa mu bigejeje he, muhagaze gute
ibikorwa mu Burundi? Abakenyezi navuga yuko duhagaze neza cyane.
Mhm.
Kuko mu ntara dosi mitumba yose bakurikirana ku munsi ku munsi tubaza abakenyezi ingene bamerewe. Amaraporo dufise nuko muri guca Burundi kuva hasi gushika hejuru abakenyezi ata midogo minini yoba ihari.
Ego me, niki rero niki none coba cakozwe kugira iyo myidogo ihere ugereranije na kare mwari mufise imyidogo? Ikintu muvuga yuko cateye imbere n'igiki?
Twateye imbere kuko abakenyezi twaragiye hamwe turubaka icyo duhuje, kuko turavye muri kahise k'igihugu barasanga abakenyezi aho bari hirya no hino bavuga, mbere kenshi bakavuga bimwe mugabo ugasanga baratandukanye. Iyo twaravuze tuti nyabona kujya kugira ngo ibintu bimere neza mu bakenyezi kugira ngo dushike aho twifuza, kugira ngo dushike aho mukenyezi yifuza kuva hasi gushika hejuru reka tuje hamwe gusa turagira urumvikana turaje hamwe mbere turavalida agenda y'umukenyezi mu Burundi twe turaje hamwe kugira ngo dushire ingufu hamwe dukore ibirama dukore igihugu cyacu dukorera ibihumbi byacu bigira aho bikuriye bizovuge biti harabaye abakenyezi bo mu Kinjana iki n'iki bagize icyo bashitaho gufasha umukenyezi.
Ego me tugaruke kuri iryo huriro mwanagize ku itariki ya gatanu z'uku kwezi iyo agenda y'umukenyezi mwo tubwira ibirimwo ibyo mwashitse ko
ibirimwo twagiye hamwe kugira ngo mbere twasanze ibyo twavuga kenshi ibyo tumaze imyaka myinshi tuvuga ugasanga uruhande rumwe rurabivuga urundi rukabivuga urundi rukabivuga ukamenya ndetse turi dusimbira hamwe turavuga tuti nyabuna hamwe twoje hamwe tukagira urunani rw'intamenyo tukaja hamwe abakenyezi bose na cyane cyane ko tuzi yuko abakenyezi ari bo benshi bagize igihugu cyacu cy'u Burundi ariko twoje hamwe nyabuna twokora ibirama twokora ibiteza imbere igihugu na twenyine bikaduteza imbere ndetse aho twifuza guhashika tukahashika atangorane n'imwe.
Ibyo birashobora gusigura ko yuko mu mashyirahamwe mwamwe mudahora muvuga rumwe cyangwa byari byifashe gute?
Oya, sinavuga yuko hari amashyirahamwe tutavuga rumwe ariko ni kudatahura kumwe. Iyo abantu bamaze kwicana naho baraheza umwe akavuga uko yiyumvira undi akavuga uko yiyumvira hanyuma mugahuriza hagati mugashyira hamwe ukaraba icyiza kirimwo mbega icyiza kirimwo n'icyahe kiriko turavuga mbega ikirimwo n'icyahe kiriko turavuga ni ukuvuga abicaye hamwe rero bagira ijambo ryiza kenshi bamwe bavuga bati kutavugana niyo ntuwezi y'amarere bumva rero tumaze kuja hamwe tukaganira wari biyumvira ibintu ukundi akiyumvira ukundi ndetse tumaze kwicana twasanze tubyiyumvira kumwe kiretse yuko gusa usanga kereko twabivuga kumwe cyangwa ugasanga n'umwasi agahusa ahamenera kugira ngo yitwaze ati mbega imbere b'abakenyezi umwe aravuga ibi undi akavuga biriya reka kugira ngo ubu rero twavuga ati reka tugire ntibaro nk'abo batwica kugira ngo tuje hamwe ni ukuvuga yuko rero abakenyezi b'Uburundi tunavuga yuko twigeze tuja kubiri ni ukuvuga ni ukudatahura kumwe mu majambo make.
Ego me mu minsi ndetse mu mezi yaheze ndetse no mu myaka yaheze mwari doze kenshi uko mudaserukiwe mu nzego z'igihugu iyo myidogo muracyayifise canke ubu bimeze gute?
Iyo myidogo sinovuga yuko twidoga cyane gose ariko naho nyine sinovuga yuko tumerewe neza cyane gose kuko twabange n'abarundi kadutungana ni ukuvuga n'ibice birenga 50%. Ni ukuvuga rero hari ibyo twari twararose kuvuga ngo n'uburiburi ibice 30%, ibyo tuza kubihagararira muga tukavuga tuti n'ibyo bice 30%, twaba tuzi turasemera ati ntibikwiye turose 50%, turose 60%, ndetse n'ibirenga kuko turabye tuyaga n'abakenyezi twasanze ndetse umukenyezi ari kimara cyane igicacu cy'u Burundi kuko turazwe ibikorwa abakenyezi bakora bakabikora ndetse babangikanije no kurera abana no gukora n'iyindi mirimo ni ukuvuga twasanze umukenyezi amerewe neza n'igigisha kimererwa neza ubutunzi bukiyongera ubwo kenshi twasanze ikintu gito cy'umukenyezi kidashuriragira cyane kija mu rugo kija ku mushinga nta kikaja mu bana kikaja mbere no mu gihugu nicyo gituma tuvuga ati rero twese rose ikibanza gishimirije gusumba nta busaba bikeye reba dukubiye na 90% twabitora umugabo tuvuga tuti n'imiburi tuze ku 30% tuduge turonke 50% ndetse n'ibirenga ndetse ni nabyo byifuzo by'abafaransa mu gihugu kuko twebwe ibyo tuvuga tubikura mu banyagihugu kuko bene igihugu tubaja ku mitumba tuzana abakenyezi mbega none mibona bimeze gute mbega ni byiza mbega murabishima baravuga ati yego ni byiza mugabo turifuza yuko byotera imbere rwose gusumba uko biri muri make rero sinavuga yuko ari imyidogo ya cyane rwose mugabo turashima ariko turakeneye na byinshi gusumba.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka gushyiraho umugwi uraba ingene wohinyanyura ibwirizwa shingiro ndetse yaranahongeye n'amezi abiri kugira ukore ibikorwa byawo neza. Ni iki musaba cyohinyanyurwa muri iryo bwirizwa shingiro? Abakenyezi basaba ko hoshigwamo ibiki?
Ibyo dusaba abakenyezi twabisabye kuva kera tuvuga tuti ibice 30% yego nibyo mugabo turifuza 50% ni kuvuga rero abariko barahinyanyura ngira ngo akazi ibyo umukenyezi bazoyumva kuko barabyuka umukenyezi ari kirumara barabyuka yuko itariza busema kandi barazi yuko ahite twubatse igihugu tugifashanye n'abasaza bacu ukuvuga rero nibaza yuko atajya kwica amatwi ku buryo batumva ijwi umukenyezi ni kuvuga je novuga nti ndabafitiye icyizere kuko nabo nyine bari mu gihugu barabibona barabona akamaro k'umukenyezi barabona ibyo tuvuga yuko atari uguhuguza ibyo bice rero 30 birenga 50 60 turabikeneye nibaza yuko bazohava bagihinyanya nacu kugira ngo turonke ibice bikwiye
muri uyo murwi nko bamuserukiwe haba harimo abakenyezi muri uwo murwi uri kuraraba ingene wohinyanyura ibyizwa shingiro
yego abakenyezi barimo ndetse twari nabatereye ibyiyumviro byacu no kuvuga chatonayo n'akanya gutura ku rutsa ko bahagararira iteka ry'umukenyezi ibyo twabasabye bagerageze barabe babivuge babigushiriremo
Ego mi radio ijwi ry'America iraha nakanya abanywanyi bariko baradukurikirana kugira bagire ico bashikirije ndabibutse ko turi kumwe n'umukenyezi Menedore ni Baruta ni cegera c'umukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi turiko turaganira ico abakenyezi bariko barakora kugira biteze imbere ndetse bateze imbere n'igihugu mu bisata bitandukanye kuri telefone turafise irakoze muratwumva
Ibandabo.
Irakoze irindi zina mwitwa ngo iki?
Ozias. Yego.
Irakoze muri he mwifuza gushikiriza iki?
Kendi makayanza imbirizi.
Yego me mugire cyo mushikirije rero.
Na kwaza mu Kenyazi.
Mhm.
Eh bayiko barakora iki kugira abandi bose nyine bashikire.
Abandi bande?
Abandi ba Kenyazi nka. Cyari karagerageza kubafasha. Arabikiye bafasha.
Bashikigwe mu biki?
Mwiterambere rya.
Yego me urakoze. Reka twakire kandi na Emmanuel muhagaze.
Muhagaze ibururi.
Yego Emmanuel mwo tubwirira indi zina ngene mwitwa?
Ndwayezu.
Emmanuel Ndwayezu mu mwifuza gushikiriza iki?
Turashaka kwishikiriza ekeshi bari ko rapuka ngo guteza imbere umukenyezi haraho umengo abakandukanya guteza imbere ku mukenyezi cyane ku mugabo ugarebe iyo bari ko rapuka cyane ibyo umukenyezi akunda kuvuga isagateka kiwe cyane gose hanyuma nkabona rero abakenyezi bagerageza kuraba ukuntu umukenyezi yotera imbere mugabo hano mu Burundi umengo ibintu byihuta cyane rero nitegeko ngabo Burundi bigeze kuvuga bagomba gusinya ko umupaso niyo utorana ayo je mbere kugeza ubundi niyo bigeze ariko ndatwe batararisinya hanyuma je nibaza yo tumorera neza cyane ikintu bita gutera imbere ku mukenyezi bitandukanye no gutera imbere ku mupaso hanyuma icyo ndamwitwije rero ndamwifuje courage ababandanye hanyuma ibintu byo gutanga akazi bafavorize cyane abantu b'abakenyezi n'abigeme hanyuma iyo umukenyezi uyino ruguru afite ikibazo bagerageze bamufashe babigeshe na cyane cyane aho bashobora kwitwara mu gihe bamerewe nabi kuko hari abahohoterwa ugasanga nk'umukenyezi umugabo wiwe aramutse amukubise agiye kumwitwarira ugasanga mbere naho bahana umugabo ugasanga hano mbere byagauti ku mugore babigishe byinshi kuko ambone mengo utembere ku mukenyezi umugabo wadateye imbere kiragoye gose eko
beka tumuha kanya Menedore ni Baruta wishure irakoze Ozias hamwe na Emmanuel Nduwa Yezu akanya naki wawe
murakoze cyane beka mpere kuri Nduwa Yezu mbere asa n'uri karaterera cyane ashigikira umukenyezi ibyo nibyo tuba twifuza yuko abashinga ntahe nabo bashigikira abakenyezi ariko aravuga ati umukenyezi shikirirabye neza ngira ngo aherereye ninga biracariho guhohoterwa n'ibyo nibyo turimwo nta mwonga uburi sase ibidahinze aho abakenyezi bahohoterwa harahari hamwe hamwe amaraporo turayaronka kuko turafisha abakenyezi barenga 15 ku mutumba wose w'igihugu cyacu Burundi ni kuvuga rero igishyitse turabimenya ni nabyo byatumye tujya hamwe kugira ngo tujye tumenye byinshi kugira ngo tuje tureshanja ingorane zabaye kugira ngo tubitorere umuti hama kuko mbere washaka kare byanamenyekana cyane kuko ntababivuga mugu uyu baraserikiwe kuva hasi gushika hejuru nico gituma mvuga nti umushinga ntahe asa n'ubuterere yavuga ati mukenyezi nyabona muraba bikagenda neza gusumba kuko hari igihe ahohoterwa ndetse avuga ati niyo bagiye kwitwara ugasanga bigarutse umugabo wiwe ku mugore cyangwa turi bo bayagize ikosa ni ukuvuga ibyo byose ni kubimenya nuko tuba turi hamwe tukaba turabimenya bakabitanga tukabimenya yavuze ati mbega none uyu w'umunyakayanza ngira ngo niyakoze ati ariko bagira kugira ngo bateze imbere umukenyezi icyo turiko turagira guteza imbere umukenyezi ni iki nyine ni ukuvuga tumaze kuronka aho tuvugira ibyo washaka ntibaronka n'aho bayivuga tumaze kuronka aho tuvugira tukaronka mu nzego zose ibibanza bikwiye tukaronka mu nama nshingamateka ibibanza bikwiye ni ukuvuga ikibazo cyo gitacishira kandi na uwo nyine avuga ati gutora naho bimeze gute ni ukuvuga ibyo byose biva muri bya bice bikeneye kuva hasi gushika hejuru mu nzego zose uko kurenganywa ntiheza ndashyire ko hari abandi bakenyezi ko bashaka ati nyabuna muri kubarenganya n'umukenyezi mu nama nshingamateka ntenguza amateka mu nzego zose abasantera abaguverineri abacamanza n'ibintu ni ukuvuga umukenyezi asigaye neza birahita bikagenda neza naheze ngahohoterwe mugenzi we ariko ararorera ni ukuvuga rero kubateza imbere bavuga ati tubateze imbere ni kubateza imbere ni kuja hamwe ni kuguruka umutwe ni kumenya uburenganzira bwawe umaze kumenya uburenganzira bwawe gutera imbere biza gutyo nyine kuja mu mashyirahamwe tukaba twabikoze kandi n'ubu ariko barabikora ni ukuvuga rero nibaza yuko ngerageze gukora umwishi gutera imbere kubateza imbere si tubateze imbere ariko nibo biteze imbere kandi barabitanguye uko gushyikiriza akababaro bafite bavuga bati nyabona twifuza ko ibintu byogenda gutyo wavuze ati hariho n'itegeko ryo gutorana twasabye kuva kera uko ni ukuri kandi muri bamwe baje guca hafi makomine yose tubabaza icyo babyiyumvira ko iraporo twarazitanze iyo itegeko kuzitanga ni ukuvuga yuko byose turarindiye kuko tuguma tuvuga tuti nta mwana n'ikinono niba wabyaye abana ukabyara umuhungu ukabyara umukobwa ni ukuvuga bategereza kungana kuko no mu kuvuka bose ubwa bikinane gusore twe turababyeyi turabizi kera baratubwira yuko umwana w'umuhungu atavuka cyo kumwe n'umukobwa kwari ukubesha baravuga yuko umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa no kwicara bakicarira rimwe ahakubwira yuko umwana w'umukobwa ku mezi atatu ane niba yamaze kwicara ni ukuvuga uburi kuramuvuna umugongo ariko bakavuga yuko umwana w'umuhungu ateza kugera amezi atandatu ni ukuvuga ni imigenzo mibi yari mu Barundi yo guciza bamwe ikakomeza abandi muga ubu unye tugiye tukareha ababyeyi baramuga ati wowe niba akarore warabyaye umuhungu n'umukobwa mbega none ubona bimeze gute umwana w'umukobwa abona ibyo bavuga nibyo baravuga byinshi yuko no mu nda mbere bigoye bakubwira yuko umwana w'umukobwa kugira avuke abanza gukubura mu nda utuntu tuntu tuntu atari two waraciyemeje ugashaka kubyemera mugatubazi yuko mu nda ata mwana kubura hageze kuvuka aravuka bigoranye biragorana kandi havana kuri bose wese amatwavuye turabizi ni ukuvuga rero n'ibyo tumaze kujya mu nzego zose tukaronka aho tuvugira tukaronka dukurikiranira biraheze bikagenda neza n'ibyo tukeneye dushikako
urakoze birumvikana yuko ibikorwa byo gutanga inyigisho mu gifise bikiri byinshi turafise Alice kuri telefone Alice muratwumva
yego ndawumva
Alice irindi zina mwitwa nde muramajahe
nitwa Alice niyo nizeye aba ndi mu ntara ya Mwaro yego
mwifuza gushikiriza
icyo nshikiriza kuri kino kiganiro gikunda kuba ku munsi wa gatanu cy'abakenyezi
yego
mu bisanzwe umukenyezi cyangwa umwana w'umukobwa arakunda guhohoterwa bitari bike haba mu bikorwa byo mu miryango muhira ugasanga umwana w'umukobwa baramuhohotera agakora ibikorwa byinshi umwana w'umuhungu ngo nakora udukorwa dukenya haba mu mashure ugasanga abenshi barakunda kwitwararika cyane abana b'abahungu ko aribo boja ku ishure ama umwana w'umukobwa niyayobewe ukamenga yamenje mu muryango ugasanga no kumusubiza mu ishure bigaca kure cyane gose uretse nko mu miryango imwe imaze kuba developpe nibo bashobora kubitahura yuko umwana ari umwana rero kubwanje icyumviro cy'iwanje nuko hakwiye kugwizwa inyigisho cyane cyane zifatiye kukungana kw'ibitsina ni kuvuga umwana akaba umwana atamwana asumba uwundi mu bikorwa ngo umwana ngo umwe ngo nakore ngo uwundi ngo abanze yicare oya bose bakore kandi kwishura abana bose baje kwishura kandi bafatwe ku rugero rumwe hanyuma mu nzego naho nyine leta yaremeye ibice 30% by'abapfasoni cyangwa by'abakenyezi izo rero bikwiye kubahirizwa hanyuma kandi nabo nyene bamaze gushikayo ijwi ryabo ntirigume ryicaye mu biro gusa rigashika hejuru rwose kugira ngo bene wabo basigaye hasi nabo bagire ikibaserukira bumve yuko bashigikiwe by'ukuri bamwe bashira imbere yuko bafise ico bagiye kuvuga kugira ngo nabo agateka kabo by'ukuri byumvikana yuko gashigikiwe n'ibyo nashaka kuvuga.
Urakoze, reka twakire kandi na Jonathan abishiruye hamwe. Jonathan, muratwumva?
Ego, ndabumva.
Jonathan, irindi zina mwitwa nde?
Mwitwa Nshumbusho.
Muri he?
Ndi mu gisagara cha Bujumbura. Ego, nagomba ntangure kuramutsa umutumire.
Ego, arakumva.
Ego, namwe bw'abamenyesha makuru. Hanyuma rero icyumviro nagomba guterera ndiko nditegereza abakenyezi barafise ibikorwa bitari bike bakora mu iterambere ry'igihugu kandi ugiye kuraba no mu minsi iheze muri kahise k'u Burundi urabona yuko basa nk'abantu bakumiriwe batari bafise nk'ahantu bashobora kuvugira ijambo ariko ubuye ndashima ku ntambwe bariko bagera ko yo kugira yo kuvuga amajambo bakerekana uruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu hanyuma rero umutumire yariko aravuga yuko bakeneye nko mu butegetsi nk'ibice birenga kuri 30% bakaduga no kurenga kuri 50% ku ruhande rw'iwanjye rero nariko ndavuga nti ego ni byiza yuko bogira bobandanya batera intambwe batera bajya hejuru ariko kandi ntihabeho n'abandi boca bagenda kwinyegeza inyuma yuko gusa bivyo bikigiri gusa ariko mugabo bagashiramwo n'ingufu cane kuko hariho abaca bavuga ati hariho abariko batuvugira hariya sinatwe tuzoca tugenda muri ivyo bibanza gusa kukaba gusa nk'uko ari ukwicara mugabo habeho guhiganwa bumve yuko bari ku muvuduko umwe nabo mu gitsina gabo bakumva yuko bari ku muvuduko umwe nibyo byiyumvira nagomba gutanga.
Ego me murakoze, reka tumuhakanya Madame Menedore ni Baruta mwishure Alice niyo nizeye na Jonathan Shumbusho.
Ego murakoze cyane Alice w'umwana Jonathan ngaho mu gisagara cha Bujumbu n'umva bose ari intererano kandi mbere ndashima cyane abakenyezi urumva yuko no munsi baratahuye urumva umukenyezi ari hose arumva yuko akeneye gusubika urumva yuko atazi ibyiyumviro birashe aravuga ati ni byiza turabikeneye turabyifuza rwose atitangira cyane cyane ndetse bashyize imbere bakagira ikimazi ibyo twese nibyo tuvuga ibyo nibyo tuvuga umuntu ari imbere yaba umugabo yaba umugore tuvuga tutumvise kagira akamaro mu gihugu akagira icyo bado muvuga ko ati harabaye umushinga ntare kanaka harabaye umupfasoni kanaka yaratoye amategeko meza cyane amategeko afasha abarundi bose serenge byishitse mu byo bibanza twamategeko zabaye turakeneye gusubiza mu nzego zose ni ukuvuga umukenyezi akora byiza gusa bifuza gutunganiriza bose ni ukuvuga umukenyezi tubamuhagarariye kugira ngo ntarengane umugabo nawe nyine umushinga nta mwese uko abyumva biteza kuhagarara kugira ngo ntibarengane ni ukuvuga dukeneye kugira igihugu cy'iparadise niko nabivuga hanyuma mudashimira cyane umushinga nta hejenata ni ukuvuga mu minsi iheze babyamirira kure mugomba ko bavuga bati nyabuna ni sawa ni byiza ifa ko bajyanwa barafise ikimazi ibyo bakora turabibona ni kuvuga ibyo rero turabikenguruka cyane bwabitera intege nakomaze bitera intege ni kuvuga nca dusigara ibyo basaba ntatubikurikiza ubwo tukaba tutireka tubabe turonke ibyo bice bikwiye tugire aho tuvugira kuko bazi yuko atawutera icumi mu icumi ntibishoboka uteye icumi bifata umwe ariko muri icumi n'icumi n'icumi nye ni ukuvuga rero numva ari interanu nziza cyane zo kudushigikira ahubwo twateye intambwe ko abashinga ntabe basigaye babyumva kandi ndetse twanabibona aho tugiye hose mbere turiko turababwira aho turiko turabahamagara imitumba amakomine kubabaza ibyo bifuza kenshi usanga abashinga ntabwo turabahamagara ntabwo kugira ngo nabo tubyumve cyo kimwe
kare umushinga hera dakavuga ati nyabunze niko muravuga ati nyabuna mwagumutse mu bibyo onye so bwo iko twateye imbere ari naca gituma dusikizere yuko ibyo twifuza bigiye kugenda neza vuba cyane.
Yego me murakoze mu bice 30 kwijana mwavuze yuko mu mwemerewe kandi mufise harimwo abashinga amateka harimwo abashikiranganje harimwo abakuru mu ntwaro ndetse mu bisata bitandukanye by'igihugu abo bakenyezi bari mu nzego z'igihugu mu runani rwanyu rwo bakenyezi muraja hamwe mukavugana ingene mwifuza yuko babaserukira n'ibyo mwifuza ko bavugira
abo ari imbere twebwe ntabwo batafite kuko mbere navuga nti ihuriro ry'abakenyezi ryaje gukemura ibintu byinshi cyane yavye abari mu nama nshingamateka ukaraba abashikiranganje ukaraba mu nama nshingamateka niyo mwenyene bari batoye ihuriro ry'abakenyezi ni ukuvuga baratahuye kuko uravuga tuti nyabuna kugira ngo bigende neza ishoko tujya aho tuvugira abo rero mesaje murayifise abo mesaje twarayironderana abo mesaje ibyo twakora byose twari kumwe ni ukuvuga ntabwo badufise kuri bo twibaza bigenda neza twarindiriye mu minsi y'imbere mu maraporo tubona mugabo tubona ati abakenyezi imeze neza cyane ukaraba nk'abaguverineri b'abakenyezi naho dufise bakeye ukacuraba intara uko dusentiwe uratangara ubonye nko umugore atwara usanga ari byiza cyane inshuro nyinshi gusumba n'umugabo ni ukuvuga novuga nti baza baratahuye baramenye kuko ibyo dusaba twabisaba turi kumwe hanyuma mwamuze baba mu bice 30 kwijana ntibavuga ibice 30 kwijana si ibice 30 kwijana gusa bavuga n'imiburi y'ibiri ibice 30 kwijana ni ukuvuga bibaye 70 ntacyo byonona ariko ngo cyo tugatse n'imiburi y'ibiri reka nitwo kuyikunda gusumba ibindi bintu byose reka nyabona n'abandi dusangire mugabo ntituje munsi y'ibice 50 kwijana kandi natwe tubirenza mu gihugu cyose.
Ego me murakoze iradio nijwi ry'America ikiganiro ni muri isanga turiko duca irya nino uruhara rw'abakenyezi mu iterambere ry'igihugu n'ico basaba kugira basirukigwe mu nzego zitandukanye z'igihugu umutumire ni madame Menedore Nibaruta ni cegera cy'umukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi. Pacifique muratwumva? Ego me Pacifique turamubuze. Jean-Marie muratwumva? Jamari kuri telefone muratwumva? Jamari muratwumva? Jamari nawe ntabonetse reka turabe ko tworonka. Nyandwi, Nyandwi muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego me Nyandwi muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Ego mbagutera kubijyana n'ibyo by'abakenyezi muri kano kaya mpagaze ku isoko yo kwa Sioni.
Mwitwa ndirindi zina Ganyandwi. Nyandwi irindi zina mwitwa? Mwitwa ndirindi zina?
Nyandwi Noa.
Ego.
Halo?
Turakumva.
Umva mpagaze ku isoko kaze ndago mbagutera kubijyana n'ibyo abakenyezi basaba.
Ego.
Babona abakenyezi tiko turaba muri rusange birya bice 30% birakwiye cyane kuko uri kuraraba n'abagabo nibo usanga bafite ubushobozi burengeye ubw'abagabo bw'abagore.
Yego.
None rero nicyo gituma uri kuraraba nk'ubushikiranganje bwinshi abagore baramaze kuburonka mu ntara zitandukanye usanga mu butegetsi bukomakomeye abakenyezi bariyo. Umashyirahamwe akomakomeye mu mashyirahamwe yigenga cyane mu mashyirahamwe y'amabanki mu bikorera utwabo usanga abakenyezi cyane iyo bafite uruhara runini cyane ndetse ko turabiraba muri rusange abakenyezi kabisa ikibanza babahaye kirakwiye cyane.
Ego me
kuraba kandi mu nzego z'umutekano usanga hose mu nzego hose bariyo ndetse ko turaba ibyo basaba nenga niho kugora leta uko uri kuraraba nk'imigambo iri mu gihugu gacusanga nawo abakenyezi ahubwo ngo barondere ibice byabo bihariye usanga biteye ikibazo cyane ndetse ko turaraba barabahaye ibibanza bikwiye kabisa.
Nyandwi Noa Menedore avuga yuko abakenyezi bafite ibitigiri byinshi mu gihugu ngo ni nabo benshi mu gihugu none bo buzwa n'iki kuronka ibitigiri birenge ari na benshi?
Ego kuba benshi ni benshi. Mugana wo ugiye kuraba abagabo nabo nyene si bake. Bamaze kuba atari bake rero bose bakeneye kubaho mba nk'aho bararonka ibice byabo biri ku ruhande rwabo rujanye n'abakenyezi bidaciye uvuga ngo nuje gutora none rero nico gituma bakwiye kushima ibyo bibanza birakwiye kabisa uri kurabyiweza nego kuba besi ni besi mu gihugu
ego me
bwana wowe abantu baze barasaba mananiza kabisa bashime ibyo barose ari ibyo basaba naho babisabe neza buke nkuko nyene bavuga ati ntibikwiye mugabo kiko tirihweza muri rusangi birakwiye ugiye kuraba mu nzego zitandukanye ha muzu intwaro muzu umutekano mu mashyira hamwe kabisa bakereze barasekurikiye mu nzego zose
ego urakoze urakoze nyandwino wareka menedore ni baruta agire ica kwishuye menedore akanyana kawe
arashije cyane na nyandwi ariko yavuga ati ugira avuge yuko ibice 30 kujyana bikwiye aravuze ati twirabe ndetse mu nzego zose basa n'abarimu yavuga ati abo tubona ntibashoboye aho naca mvuga nti bwa bundi ntaza mwe kavuga ati wa mu nzego zo tubona hariho abaserukiwe mu buzima ukomakomeye yavuga ati nyabona naho biri uko bikorana mvuga ko baserukiwe makabikora neza reka tuvuge tuti nama ndiko ndabivuga iminsi yose kujya ahubwo cyane cyane ndetse dushire imbere demokarasi kuko ahandiko ndavuga ndiko mvuga nka minidora ni baruta ariko iyi nyine biva mu barundi kazi bari havuga ati mbe none kayi twebwe tugira ubutegetsi kayi twe dutora none twebwe twokumirwa twe ntituje kugira ngo dukumire abashinga ntahe bacu ntituje ngo dukumire basaza bacu tuvuga tuti reka tutubakane twese kuko natwe igihugu turabikunda reka tucubake twese reka dukorere hamwe nibyo twifuza twe dukunda gusangira nta woza ngo acavuga ati nyabona naho biri uko nkubavuze par exemple akavuga bati reka duhe ubutegetsi bwose abakinyizi bavuga ati teka dawu nta gufanya n'abatabega twe twifuza kubusabikanya ariko ndavuze yuko ati bice 30 kugira tubumenga birakwiye kuko abona iyo avuga ati mbona batabikora neza mugabo ahari nyinda abona babikora neza ntacyo buza yuko ibice birenga 50 kugira kama tuko turasaba cyangwa n'ibiburi bice 50 kugira kugira ngo tunganye n'abagabo n'abakenyezi tubironke twese
ego mehmura koze radio ijwi rya Amerika rika tusawe mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate gatoyi
bakunze bijwi rya Amerika guhera kuwa gatandatu itariki 16 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka wa 2017 muzokumva ihinduka mu rutonde rw'ibiganiro vyacu amakuru y'iminota 5 mwari mumenyereye kumva saa moya na saa 2 zo mu gitondo ntituzoba tukiyashikiriza abari bamaze kuyamenyera tubasavye kutwihanganira ahandi naho amakuru yo hijya no hino ku isi mwahora mwumva kuva saa 11 n'igice gushika saa 11 n'iminota 37 zo mu gitondo kuwa gatandatu no kuwa mungu azosubirirwa n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ibindi biganiro by'inyuma y'ayo makuru bizobandanya nk'uko bisanzwe turabashimiye
Semprema ndagukunda ntugire mungenge Jistema ni urangu mutima wanje Zatema simbona majambo nobivukamo Selema uri ndoto nisangamo
Murabandanya mukurikirana ibiganiro bica kwijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga turiko tuganira ku bibazo by'abakenyezi ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakenyezi mu Burundi ku itariki ya 5 z'ukwezi kw'icenda mwaka wa 2017 ryaratunganije uruganda rwo kurabira hamwe ingene boshira ingufu hamwe mu guharanira ibyo bemerewe n'amategeko no kugira ijwi ryabo ryumvikane gushika kure ayo mashyirahamwe avuga kandi ko ari mu ntumbero yo kuvuga rumwe aho kuvuguruzanya cyane cyane iyo hageze gutanga ibyo ivyiyumviro n'intererano mu vyokorwa n'ukuntu igihugu corongorwa mu iterambere no mu mibano yacu. Mu kiganiro muri sanga kuba kenyezi cyo kuri wa gatanu, twatumiye umukenyezi Menedore Nibaruta n'icegera cy'umukuru w'iryo huriro ry'abakenyezi mu Burundi. Turafise abanywanyi bakibandanya bifuza kugira ico bashikirije kuri telefone. Turafise Jean Dodier, muratwumva?
Ego ndabumva, namwe ni sawa.
Ego meni sawa, irindi zina mwitwa nde?
Mwitwa ni Nkuru.
Muhagaze?
Ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Mhm. Tugusabe kuri cyushikirije.
Ndashimye cyane kuri kino kiganiro.
Mhm, nako turagushimiye.
Ego hanyuma ndashaka mvuge ukuntu bahara basise na shashara mu miryango. Ekambere no mu gihugu. Barafise uruhara runini cyane gose kuko ibikorwa byabo nkuko yamye abivugwa mu tumirima usanga ari byiza, kandi n'ukuntu nabo nyine bagiye hamwe bakiyunga ni byiza cyane, berekana bari kubarerekana urukundo bafitaniye hagati mu gihugu. Hanyuma rero nashaka mvuge ku bagize abafite muri leta ku ruhande rwanjye mbona ziriya burema zirakwiriye yapiye kuko uravye ibikorwa byinshi burya biri ku muntu kumushinga ntahe mushinga ntahe bafite ibikorwa byinshi mu mujya anfete niwe akeneye cyane, ni kuvuga bagiye kunganya n'umugabo nawe hari wosanga hari umugabo nawe yarengewe cyane kuko niba asabwa ibintu nabwo ari umushinga ntahe usanga aje gusaba
ibyakeneye umukenyezi. Jandoje ntaguciriyemo, ndakubaze ugiye mu gihugu hagati abakenyezi niho bavuga yuko aribo bafata isuka kurusha abagabo, ico naco umva kimeze gute?
Burya naho bafata isuka ntabwo umugabo naho bayicaye abayazindutse ahandi barabwirana ati wowe fata isuka nanjye ngende gukora ibihugwa ibi n'ibi kandi usanga bizana inyungu mu muryango.
Kuri wewe bose barunganirana?
Ego barunganira na nashe bituma iziya 30% vrema zirakwiye ntabwo zirakwiye ari niko ndabibona kuko unarazi mu gihugu ubukundi basigaye vrema yifata cyane bameze usanga nabonye ndabaga hose haba mu n'amashyiga amateka hehe no muri presidence usanga bariyo vrema nta nje cyose yo birimo. Murakoze
namwe Menedore Nibaruta Jean Dodier niyo nkuru hari ico mwishura
niyo huna wenyine ndamishira kandi na wenyine ntafite nabi aremeje yuko abakenyezi ari kumara, icyo rero ni kikomeye cyane. Aremeje yuko ibyo bakora ari bikorera, icyo nacyo kidakomeye cyane. Mugabo hari akavuze ati njye nyabona umugabo afise nimuraba byinshi twebwe ni rwa rukundo nyine dufite, ibyo biraba umugabo byinshi ntitwifuza ko bagunika. Tuvuga ati tureka ego abirabe natwe reka tundabe ku rugero rumwe ku buryo atavuna uwundi, umugabo ntavunike n'umukenyezi ntavunike. Urumva naho nyine avuze gutyo umuntu barabwa na byinshi uwo tumenya nabo barahohote. Rero tuvuga tuti muri ya nzira nyine reka dukore twese, dukore nk'abakorera igihugu kimwe nk'abakorera urugo rumwe, kuko mu rugo bimeze neza no mu gihugu bica biheza bikagenda neza. Hanyuma umugabo ntavuke yiruka avunika wenyine, rero tuvuga tuti ni kwa gufasha wa mutima w'urukundo. Naho nyine abivuze neza ntitwifuza yuko bavunika, twifuza nyabona yuko dufashanye uyu munsi agakora iki kubera gishoboye, ejo ngakora iki kubera ndagishoboye, ni kuvuga tugasangira akabikina gahiye nawo mugani w'ikirundi amwe ariko baravuga.
Ego meradijwi ry'America Menedore Nibaruta, igihugu gihitiye mu bihe bitoroshye aho abarundi batari bake bacanyemwo ndetse birashika nuko batavuga rumwe na cane cane mu rwaruka mu bategetsi mbega mu bakenyezi, ubumwe mu bwifashe gute bijanye n'ibibazo Burundi buheruka gucamo?
Ariko umwe mu bakenyezi ni ukuvuga nibikiriye mu bagabo bigapfira mu rwaruka, twebwe n'ibyayi badutugira ingwani zayituzaga kuko nta kiry'umukondo ngo bisigurura, ni ukuvuga umukenyezi umushinga ntahe amerewe nabi, umwana akamererwa nabi, birabaza cyane. Mbere kugira ngo tuje hamwe n'ibyo twabiciye hirya no hino muri aza kahisi, murazi yuko habaye ibibazo mu gihugu, abana bacu baramererwa nabi, abamwe barahunga, nibyo abandi baraje mu bitaje ntibizigahenzwe n'abandi bantu cyo tukavuga tuti nyabu na cyo kiri kugahoma nk'abakenyezi arakwiye hasi kenshi tuvuga tuti ntibishoboke nitwemeye yuko urwaruka rwacu rupfa nasi nitwemeye yuko urwaruka rwacu ruburabuza ngo ntibije kwishura nitwemeye yuko rujya mu njyane za politiki ni kuvuga twahagaze nk'abakenyezi kandi n'ubu turacahagaze nk'abakenyezi twiyumvira twifuza yuko igihugu kimera neza kikaba cyiza umugabo umugore umwana tugasenyera ku mugozi umwe umugabo agize ikibazo umugore agingwana nyinshi cyane umwana agize ikibazo twe byose bitugwako tugapfuka tuti nyabona ibyo ntawo kabyifuje ntawo kwifuza yuko ibandanye icyo gituma tuvuga tuti tunakeneye ko umukenyezi aseruka kubyo ronke n'inyana zaravuga byo ronke n'inyana zaramama hari abakenyezi twabyifashemo neza cyane abakenyezi aho tudahuje n'ibi tuvuga kirekanya abantu twicarane twaraciye mutumba hose turavugana turaganira tukumva aho umwe yokosora aho undi yokosora tukumva aho umuntu yoshira ingufu nyinshi tukumva aho umuntu yoka niyo ntumbero yatumye tujya hamwe kugira ngo ibintu bitere bigenda neza gusumba ibyahiti gusumba uko uno munsi bimere neza gusumba nta n'igihugu cyacu tukibona ari igihugu cy'amata n'ubuki ari igihugu cy'iparadizo ari igihugu ugenda ugakora business ukara ugakora ibyo byose ukinguti naka araza kuntegera kuba zidahuje ibi n'ibi 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 twebwe mu bakenyezi twarabigisha tuti turifuza ko umuja n'uwo miganga washaka twifuza ko umuja n'uwo miganga umugabo mutita kuba abanyamiganga w'imperekeza ati ujeyo hanyuma uronke ikibanza ni ukuvuga tumaze kuhashuriragira ho tukaronka aho duhagarara ni ukuvuga ufiteyo si ukuvuga yuko ushobora kuvuga ijambo rifasha abarundi bose rifasha abakenyezi bose rifasha abana bose ni ukuvuga twegere n'ibyihangiro byacu kwinjira muri politiki kwinjira muri mu byo guteza imbere igihugu kwinjira mu mashyirahamwe kwinjira mu hantu hose umwasi ashobora kumenyera kugira ngo igihugu cyacu kimere neza turonke ibyo tugaburira abana bacu turonke n'ibyo dushora turonke ibyo duha n'abahita n'ibitunga byose dufite kugira ngo biboneke umukenyezi rero yamanyiyumvira yiyumvira igihugu yiyumvira umwana wiwe yiyumvira akadoda kaba ariko baravuka
egome imbere y'uko twakira Manirakiza mwiteguye gute hari ivyumviro mufise byo kuzoshobora kurungika umukandida w'umukenyezi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ko ni ibintu bisa n'ibitamenyerewe mu Burundi usanga abagabo gusa ari bo bitoza cyangwa ari bimigambwe ishira imbere ubwo ruhara mwebwe muri ko mubikora mwikubwira mushobore no kuronka umukenyezi abaserukira nk'umukuru w'igihugu
kwebwe urazi mu minsi yahera yuko muri kaizo k'igihugu abakenyezi bari bafise imirenga n'amashuri yabahariwe akavuga bati nyabu natugeza kwiga kugira ngo uje kwigisha kenshi nta bakenyezi abakobwa bize ngo bashike mu makaminuza iyo byose ko ari kwa guhohoterwa nubwo uno munsi turafise abakenyezi b'indyamo turafise abakenyezi bavuga ijambo rirashe ijambo ritomora turafise abakenyezi batanga ijambo ry'ihumure turafise abakenyezi baciye ubwenge kuvuga naho nyine hagize umukenyezi avuga ati jewe ndabikeneye akadushikira akatubwira imigambi yiwe tukumva ko ari imigambi irashe kuko twe dukorera ku migambi afite imigambi myiza cyane ntacyo buda yuko abakenyezi tumusabira amatwi tukamuhera amatwi twese tukavuga ati nyawe nareka tumushyigikire mubwo nawe rero ntawe uri proposa mugabo ntihagera naho ataragera nyine hageze bigashika akavuga ati jewe ndashoboye turaba akadushikiriza imigambi mugabo n'imigambi yiwe agiye gukorera igihugu tukaraba yuko ijyanye n'imigambi yacu twiyumvira yoteza imbere igihugu twaje tukamushyigikira nta kibazo
urakoze reka twakire Manirakiza Manirakiza muratwumva
turabumva turabumva cyane
Manirakiza irindi zina mwitwa ngo iki muhagaze he
nitwa Manirakiza Eri nkaba ndi mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugina mutamukize mutumire
karabumva
ama nanje nagomba ngaruke cyane ku kibazo kimwe cyo gutorana nayo numvise nagomba mbaze uwo mukenyezi niba gitere uko amaze imyaka myinshi numva rivugwa mu gihugu uko rikorera ategurwa ariko gushika ubu ntirajya mu ngiro nagomba mbaze abo bakenyezi yuko batoba basanze igitere bamwe ryoja mu ngiro bo bagira ingaruka mbi igitere kijya mu ngiro bagatuma bagiye hose nabyo gira kabiri nabamba byo mukenyezi niba koko bashika mu gihugu hagati ngo barabe ko abandi bakenyezi bafatwa mu gateka kabo ku ewe ahubwo umukenyezi ngo yibagiwe mu yigene kukurade no mashuri abigeme umuje amazi kibaza gatwara imbanye yirukanwa we nyiri muhunga kabireka muhungu bakamureka byose biba abakenyezi barorera none bariko barabafashiki byose biba imyaka n'imyaka biba afashika ubiki no kiranga nabo makateka kawo batungani n'ubwo cyanyuma ikijanye ni nuko umukenyezi yo kwitoza umukuru w'igihugu amadinyaka n'itoza abantu babagabo itoza abantu babagabo mugabo turabona umukenyezi igenda kimwe yumvira ngo nawe yitoze atuba atumi abura amajwi yitoze kandi tuba dusanzwe tuzi yuko abakenyezi aribo benshi mu gihugu hamwe yo kwitoza kurunga amajwi abandi bakenyezi bamushyigikiye none habuze kugira ngo nabo batanga umukandida wabo bashobore kwitoza ni ukumubura ni ubwoba ibiki akazi kanjye karako murakoze
murakoze namwe reka twakire na Eric. Eric muratwumva? Eric muratwumva?
Ego ndabumva.
Ego Eric irindi zina mwitwa nde muhagaze he?
Ni Eric Sawo Murabi habandi Muramba.
Mhm.
Itumve na Jean Herere nagire mbaze umutumire.
Ego.
Ko kijanye nizo bavuga ko bonganya n'abagabo bakagira 5,000,000.
Mhm.
Yakubwiye wanjye uko ndabyumvira kunganya byogorana kubera kenshi niyo mu buzi bumwe bumwe abakenyezi bafata amakondineti urumva ko ari ikintu tota gisa mu buzi basanga ayitononekaye kimvesanje cyari icyo
yego me murakoze reka duhe akanya madame Menedore nibaruta abishure
umuzinga nawe wo mu rugombo abuze ati hari itegeko rimaze iminsi rivugwa ryo gutora ati mbega rigeze hehe numva abashingantahe tubyumva co kimwe numva yuko abaza arabyifuza nawe arabona yuko bikenewe ni kuvuga mugabo abakenyezi ntiriko turasa ikimeze kirirwa mu nzego zose icyo dutora ayo mategeko ni kuvuga ayo mategeko bayatora ahanini uno munsi n'abashingantahe mugabo ejo nibabona bati nijya ibyo bavuga nibyo ibyo ariko barasaba nibyo kugira ngo rizoja mu ngiro kuko twamatwasemereye iminsi yose hari icyo avuga ati cyo guhohoterwa mbega none uko bahohoterwa umukobwa ahohoterwa umuhungu bakamureka nimba ntacumbise nawe ugasanga umukobwa arahohoterwa mbega none ho ati bigenda gute ni ukuvuga ni bya bindi nyene nezabwe uno munsi uko biri n'uko byari biri kera nuko tugira n'Imana bikanamenyekana ni ukuvuga imaze kumenyekana nuko gusemerera turasemerera aho tugeze nuko gusemerera tukagira aho tugeza tugasaba tukinyabona ibi hano bihabe amategeko ahabe ahantu hanyuma kugira ngo ibyo bintu imbere bikuze burundu twe twovuga sisi twarateye intambwe kare yarahohoterwa ntamenye nuko yahohoterwa ukamenga bivuze nisi muguye ko muguno munsi umukenyezi ahohoterwe umunsi bahohoterwe ntabyemera semeza akavuga ati burya uko biri kose nahohote yajya rero umaze kumenya ko warenganijwe ni intambwe ikomeye cyane kuko kare ntabyo bamenye bamwe bahohotewe bamwe bagapfira mu nda abandi bakabasajya mu ibara baturagiye tubimenye muga uno munsi umukenyezi ahari hose aho byayibaye turara tubimenye ni kuvuga navuye abakenyezi 15 bari ku mutumba hageze akaba ku mutumba bafite inyene bahanda inkuru wo ku ikomini akaba wo ku ikomini akaba yaje ku ntara wo ku ntara akaba ahereje uwo muri national ni kuvuga ugasanga ibintu biramenyekanye mu mwanya muto hanyuma mbere ababikora kenshi amabahanye turabizi amabahanye ibihano biyabere ariko rero kwicana cyane aho bagombye guhengama naho nyine mwazi yuko atamwumva uburi ifato idahinzwe naho nyine tugasubira tukatera indi tukaba tunyabona yisibyo rero bavuga yuko twateye intambwe n'ibyo ubu navuga nti biriko biraza biriko biragenda neza twifuza yuko bigenda neza cyane mugabo kugenda neza ni uko tugira ikibanza gisubiriye tugira ikibanza tuko turavugiramo hamwe uvuga uhagaze wewe niki ndiko ndavuga ndafite abanshi bikiye nyuma nakubwira mu ugasanga hari umukenyezi umwe ariko aravuga abandi bose basinziriye niyangorane ni kuvuga rero ni kubagomeza kwijisha ni kuguma bigisha kugira ngo nitaratahura atahure kandi tugashima yuko ubu unye abashinga ntahe babitahura rwose ni kuvuga niyo n'intambwe kuko kare uvuze ikiraba umukenyezi bavira hasi noneho abantu baragumutse muriko baragumutse arunda vuga ati nyabuna turaze abakenyezi baravyara
bakagira imbere yuko mujya kuri Eric reka mugaruke kuri Manirakiza yavuze na kimwe cy'umukenyezi w'umukuru w'igihugu ntiyatinye kuvuga yuko mufise ubwoba turavye amatora amaze kuba atamukenyezi ndumwe asirukiwe canke abo mukandida
oya sinovuga yuko ari ubwoba hajya anye bazi nta utangura kubumba ngaheca hera ku ntango z'abantu ukabumba kabehe ejo ukabumba umubindi ejo ukabumba intango ni ukuvuga byose biza bukebuke ni wafata ngo usimbiye kubera umukuru w'igihugu mu nama ikiranganji muri abashingamateka nkenguzamatesha ahantu hose afata ingingo abakenyezi batahari ni ukuvuga turukiko turihinda ibyo tuvuga tuti reka tuyitware buke mugabo namubwiye yuko umukenyezi yobyifuza kitobuze bitewe niba adatari ubwoba ikintu cyose kiriteguriza hajya anya kugira ngo umukuru w'igihugu n'imana irajamwo washaka igafasha mugabo hari abantu ubugombe bw'umuntu akavuga ati jewe kuri kino kibanza numva no positive cyo nagira umukenyezi abyifuza sinagwanga abakenyezi bafite ubwoba hari undi agabyifuza cyangwa hari bashobora no kumubona akavuga ati turabidusabye naho nyine nibaza yuko ntitwovuga yuko hari ubwoba dufite yuko atandukanye igihe twari igihugu nta bwoba namba ariko byose ni ubukebuke twavuye kuri zero kurusa badafite kandi kurusa ubu turiko turakenera se nkandi kurusa urumva nabyo ni intambwe
mushike no ku mukuru w'igihugu reka twakire na Eric kandi mwishure nawe ivyo kunganya ibitsina
burya anya abakenyezi turazi bagiye mu nzego barabyara bagafata amakonje menshi ibyo byose nyenda kuvana no kuvuga burya ntihabyara umukenyezi wenyine abyana n'umushinga nta ibyo byose tujye tubivuga ni kwa kubyerekeye ibyo kubyara nanjye turabivuga ko turasaba abantu babyara atandukanye ibyaha kugira ngo nk'umukenyezi abanze aremareme ibyo nabyo bose icyo nicyo binyenda muvano politike ibaye nziza nta mukenyezi asiba gukora ngo yajyaye nyamara ntitubize ababyeyi ntibatubyaye yari kubyara hagenda agakora igikorwa kuko baracumbwa n'umukundi bati burya anye umwana utamukoranye uramwibana ni ukuvuga rero umwana n'umugisha kubyara n'iteka ntibituma akazi gasubira inyuma ntabwo abashinga ntahe benshi si kubavuga atonda amasaha munani afatanyijwe n'amategeko y'igihugu mugasanga asumbye n'uwakoze amasaha akazi amasaha ane ari umukenyezi ibyo ariko bisaba ko byose bivange n'ibitonde se bivange n'ibipanze hanyuma ibintu byaje bikagenda neza cyane icyo ni niyo bavuga ati ngira ngo ni uko sino mwabiza cyane umushinga ntahe Eric ngira ngo yapfuye kubivuga nawe nyine sino mwabiza cyane yuko ubona yuko abakenyezi baba intambamyi mu gihe bagiye mu nzego zose kubera ngo kuki akazi ariko baragakora ibaza atari ko agombye kubivuga kuko aho uwo mubaza nawe nyine ahaherereye bakaraba kuko turaza ahantu henshi turafite uburero bwinshi aho hatwarwa n'abagore hari abagore benshi ugasanga niho hari umuhindu mwinshi kuko abagore hano turazi no mu mabanki ishyiraho amabanki kenshi bakunda gushyiriraho abagore abagore n'umuntu udakunda kwegeranya abagore n'abantu badakunda gukora ko umugore n'abantu ibintu byose abiharunda ku neza y'igihugu no ku neza y'umuryango wiwe akavuga ati mbega hano nonera uno mwana wanjye ibyo ndamushyira hehe mbega aho ntakorere ibyo nzo umwana wanjye atoye ni ukuvuga abagore n'abantu bari responsable n'abantu bavuga ntibafite ubwenge imana yabahezagije bonyine bisange urazi hari umugore n'ahari umugabo ni ukuvuga rero icyo intambamyi cyotorwa inyishu nk'ibindi byose bikuru no kwicara hamwe bakabyumva yuko ubwa mbere bikenewe
yego murabandanya mwumviriza radiyo ijwi rya Amerika
bakunze ijwi rya Amerika guhera kwa gatandatu tariki 16 uko kwezi kwa 9 2017 hazaba impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo azaba ahagaze abari bamaze kumenyera kumva ayo makuru tubasabye kutwihanganira naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo kwa gatandatu no ku cyumweru azasimburwa n'amakuru yibanda ku karere k'ibiyaga bigari ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byo bizakomeza uko bisanzwe
Radio Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi wa gatanu ikiganiro muri Isanga gihariwe abakenyezi. Turafise Fideli kuri telefoni. Fideli, muratwumva?
Ndabumva.
Fideli, muhagaze he?
Ndahagaze mu gisagara cya Bujumbura.
Yego. Fideli, mwotubwira kandi kazina mwitwa?
Tuyisenge.
Mwifuza gushikiriza iki?
Nagomba kugira icyo mvuze kuri iki kiganiro. Ubwa mbere, ndaramukije umutumire.
Arakumva.
Ndabaramukije na mwamenyesha makuru.
Yego, turakuramukije natwe.
Icyo nagomba mvuge kubijyanye n'iki kiganiro nuko ndiko ndaraba haraba ibihe byaheze n'aho tugeze, nuko umukenyezi arafise intambwe ateye ko kandi ni byiza cyane, kuko ibikorwa byabo biraboneka mu iterambere ry'umuryango ndetse n'iry'igihugu. Hanyuma ikintu nagomba kuvuga n'amakenga sana ufise, kuko ndabyo nk'ahantu mperereye jyewe, ndabona abanyeshuri benshi baheba ku bwinshi, muri bo ugasanga n'abigeme. Ariko niko ndumviriza umutumire, ndumva yuko ariko arasaba ku bibanza 30 yemerewe muri leta bahawe ko hoja k'ibindi ahubwo bikaba 50. Ubwo kwabo bigeme baba ariko baheba ku bwinshi, abambona umengo nk'abo mperereye nta kiriko kirakogwa kugira ngo basubire ku mashuri cyangwa babandanye biga, ntiyagira abandi babandanye baheba. Ni hazoba gusubira inyuma, ahubwo nivyo bibanza 50 bariko bahiga muri leta hazobure ababijamo. Ako nakabazo ka mbere. Hama ikindi nagomba kuvuga, nagomba vuge umukenyezi, ego novuga nti ni ishinge ry'iterambere ry'umuryango, kuko umuryango atamukenyezi usanga ibintu bitameze neza, kandi iyo urugo rurimo umukenyezi usanga ibintu bitonze neza. Novuga nti barabe rero mu muryango nk'uko byamye kuva kera, umukenyezi aseruka ubwa mbere mu kwitaho indero y'umuryango n'indero y'abana na kazoza kawo, n'ubu ko bikora cyane kugira ngo nibyo bice bahiga bashobore kubishikamo. Hama ikindi novuga ku ibyo bice bahiga nuko bogerageza, kuko ubu uturabye ahantu dukeze, dukeneye abantu bakora cyane. Ntituraba ngo abantu bakeneye ibibanza ngo babironke, cyane dukeneye no kuvuga abantu bafise icyo bariko berekana. Ni ukuvuga mu kubisaba boraba bakajya ku kivi, ku buryo na leta ibona aba bantu bariko barakora ibifise inyungizi ku gihugu, hamwe boja ahantu bogira icyo bunguye, igihugu kigatera imbere kuruta, tukababonera ku bikorwa, tukababona kuri tere. Hanyuma rero ibyo barondera bakabironka. Icyo nicyo nagomba gushikiriza. Murakoze.
Murakoze namwe. Reka twakire Menedore ni Baruta munyarutse mu kubaha inyishu. Turiko dusa n'abasozera.
Arakoze cyane. Numva ahanini mu guterera n'impanuro nyine twokwigenza kugira ngo ibyo bice tubironke, ko twokora cyane, ko twobonekanga. Ibyo ngira ngo nawe nyine ahari arabibona, ndetse yuko avuze yuko ahari ngira ngo abakobwa bariko baraheba amashuri, iyo ni nka kembe yadukurikiye. Ni ukuvuga ni uko ntumvise neza ahaherereye, niho umuntu yose ashira ingufu cyane, turaba yuko abiga bariko baraheba ku ishuri, kuko twe tubahimiriza kwiga kandi bakiga iby'ubuhinga, bakiga ibikomakomeye twari twarabuze kugira ngo duserekeje koko kwibye byose, dufise umutwe, dufise ubwenge, dufise byose tutangwanye nyine bihari. Yomfasha akambwira intara arimo n'umutumba arimo canke iyo shuri, naho nyine umuntu yoca abaza ngene bimeze n'igituma baba bariko baraheba, hanyuma umuntu agashikayo akaraba impanuro yobatekereza.
Ego, menda mushigikiye mu biganiro tukunda kuronka biva mu ntara zo hagati mu gihugu. Ayo makuru arakunda kudushikira yabigeme batwara amada, baheba amashuri ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye. Nibaza yuko mwucicarira mukagihagurukira mukaraba yuko hari icyo mwofasha muri icyo gihugu, muri icyo gisata. Murambabarira imbere yuko dusozera iki kiganiro, tubasabe mugire akajambo ka nyuma mushikirije abariko baratwumviriza kuri iki kiganiro.
Akajambo ka nyuma novuga ni ugukenguruka ko mwashoboye kudutumira kugira ngo umukenyezi nawe aserukige. Hanyuma nca mvuga nti kugira ngo ibyo byose bigabanuke muravuze ko namwe nyene mukunda kumva amarako avuga yuko abakenyezi batu abakobwa batwarinda bagaheba twe tuvuga twamatwa bitina amategeko nico ko amategeko ajaho hanyuma uko uwo mukobwa aba yatwaye ngo afite undi muhungu yayimutwaje hanyuma nimba yitegeko ihana ikabafata bose kuko abaga igikosa kuko ntibarungutse ku ishuri ngo baje gutwara amada aba yafite uwayimutwaje ni ukuvuga tuvuga tuti nimwe tuvuga tuti nibafatwe kumwe nimba ari umukobwa yagize yatwaye inda afite uwayimutwaje niba hamwe cyo kimwe ni ukuvuga ibyo bizoca bituma atakurenganya kuba ari uko yirukanye umukobwa yatwaye inda hari undi muhungu atwaye ku ishuri yayimutwaje ni ukuvuga ni ka karenganya umuntu aba arenganije rero twe turabivuga mu mategeko kugira ngo babishyiremo
urakoze madame Menedore Nibarutani naha tugarukiye ikiganiro muri uyu mwanya ariko ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mugume ku maradiyo yanyu.